Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yeye kwashikiliza ibiganiro byo mu Kirundi mu Kirwanda. Urundi mutukomira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutukomira ku FM jana kane ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wezi tatu wa Kaburungu radio yacu VOA Kaburungu com. Mwili uleza mshuti mwese na mwe bakunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederick Nkurikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mukiyane muri sanga cyo munsi tugiye kuvuga hanini ku makuru yatangajwe muri iminsi avuga ukuntu bimwe mu bihugu byo muri Afurika byari bisanganywe ubutunzi cyane cyane mu butaka bwavyo biherutse gusaba koroherezwa mu madeni bifitiye ibihugu n'amabanki bikize. Ibyo bihugu bivuga ko ubutunzi bwavyo bwayanzaye kubera hanini ikiza cya coronavirus yamara igitangaje nuko ibyo bihugu byo muri Afurika bifite ubutunzi bukomeye mu butaka bwazo. Ibyo bihugu rero byatabaje bivuga ko muri iki gihe bidashoboye kuriha imyenda ni igihugu cya Congo hamwe na Zambia. Igihugu cya Congo, Congo Brazzaville, kigira gatatu mu bihugu byo muri Afurika byimbura ibitoro, mu gihe igihugu cya Zambia nacyo kigira kabiri mu bihugu bya mbere bitunze ubutare bita copper. Mbega turetse icyo kiza cya corona, ibintu byatumye ibyo bihugu byanonse amahirwe y'ubutunzi cyimeza bwo mu butaka bishika mu bukene butagira izina gushikaho, binanirwa no kuriha imyenda bifitiye ibihugu bikize zoba ari nk'ibihe. Uyu munsi rero duhereye duhishije kuko turi kumwe n'injabwenge zifite ubumenyi buhanitse cyane rwose mu byerekeye ubutunzi n'iterambere. Turi kumwe na Professor Leonce Ndikumana yigisha muri kaminuza University of Massachusetts, Universite ya Leta ya Massachusetts aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho kandi ari director wa programme ijeje imigambi y'iterambere muri Afurika. Muri aho Leonce Ndikumana,
Murakomeye.
Mbere yuko tubandanya, murashaka kutwidondora kurushaho uko nabadondoye?
Ego jewe rero ni experience kumana abanigisha ibintu byerekeye ubutunzi ariko bita economy muri Université ya Leta ya Massachusetts, University of Massachusetts iri muri Amherst, hanyuma nkaba ndi Umurundi wagize neza kuntumira kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane rwose kwitaba ikiganiro. Turi kumwe kandi na Jean-Jean Désiré Nkurunziza yanonose ijanye n'ubutunzi, akaba muri iki gihe akorera ishyirahamwe mpuzabakungu aho arongoye ibiro bijejwe ubushakashatsi bw'akanama k'iryo shyirahamwe kita ku budandaji n'iterambere, United Nations Conference on Trade and Development. Amaze imyaka irenga 30 akorera mu bijanye n'iterambere, akaba yarakoreye amashyirahamwe mpuzamakungu arimwo UNECA, UNDP, ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere ku isi, FMI, ikigega mpuzamahanga na Banque Mondiale. Muraho nawe Janvier Désiré Nkurunziza.
Ego Federico, turakomeye.
Murakoze kwitaba ikiganiro. Imbere ko tuja kumuza ikiganiro, nashaka namwe mutwidondore kurusha uko nabadondowe.
Ni byose Federico Nkurunziza, Yanwari mu Kirundi, abandi Umurundi, abakorera muri iryo shyirahamwe mpuzamakungu. Ubu nkabanjejwe mu by'ubushakashatsi ku bijanye n'ubutunzi cyane cyane n'ibihugu bifite ibyo bita ressources naturelles, hanyuma nkaba maze igihe ibyo bita aribyo ndaba ngorera ko eko nindi wabikuze abashimye cyane ko wantumiye ikiganiro
murakoze kwa mwitavye ikiganiro reka rero dutangwe kuri wewe Leonce Ndikumana imbere yuko twiheza ingwane igihugu kimwe kimwe muri ivyo bihugu twavuze Congo na Zambia bya bisanzwe bifite ubutunzi cimeza budasanzwe biherutse gutangaza ko ubutunzi bwavyo bwayanzaye mutubwire ukuntu mwakiriye ayo makuru
urakoze Fredi kumba za ikibazo ni kibazo gihambaye bose mu byerekeye iterambere rya Afrika murazi mwese yuko abari baratwumviza barazi yuko Afrika itunze ifite ubutunzi bwinshi nuko nubwo abantu benshi bashobora kuza kuhakihitenye Afrika ifite ubutunzi bwinshi ugiye muri Afurika ntakitasangaho kandi kandi mu butaka cyane hari ibihugu byinshi bifite ibitoro hari ibihugu byinshi bifite inzahabu n'ibindi byinshi dusanga dusimba mu kuzimu ukagitanga rero ugagitangaje no gusanga ibyo bihugu byinshi bidashobora bitashoboye gukoresha ubwo butunzi bwabo kugira ngo biteze imbere umunyagihugu wese tutanga rero aho kugira ngo ubwo butunzi buteze imbere umunyagihugu wese tutanga butungisha amakompanyi ava hanze aza gucukura ubwo butaka akadandaza ubwo butaka n'ibitoro mahera rero akagenda akava mu gihugu ugasanga ihugu ata kinini cyerekana cyavuye muri ubwo butaka nicyo gituma igihe rero mbonye ayo makuru y'ibi bihugu bibiri biriko biragira ingorane y'ukuriha amadeni ntibyantangaje cyane kuko n'ibintu bimaze iminsi nkorako cyane ubundi wokwibaza ati ibihugu bifite ubutunzi ngubwo nk'uko babivuze Zambia ni igihugu cya kabiri urabye ubutaka kidandaza hanze hariho ubutaka bita kopa cya mbere muri Afurika ni Congo Kinshasa Republika Demokratike di Congo agashakurikira Zambia muri Congo naho barafite ibitoro byinshi abahangana imitwe na vya za Angola Nigeria wari kwibaza rero yuko ibihugu nk'ibyo bitari bikeneye no kugurana amahera hanze kuko byashobora gukoresha amahera avuye muri ubwo butaka mugabo kaza wumva ngo n'amahera baguranije amahera menshi kubu nariko ndaraba muri Zambia urabye madeni bafite yo hanze ashobora ku miliyari cumi n'icyenda muri Congo ni miliyari zitanu ubwa mbere bari bafite ubwo butaka bashobora kudandaza hanze kugira ngo bashobore kuronga amafaranga yo gukoresha mu iterambere ry'igihugu mugabo bagiye bafata amadeni ukatubumva rero ngo nayo madeni baguranye ntibashoboye kuyariha ibyo rero biravuna intege bigatera umutima mubi
ayo ni amakuru atangaje cyane rwose Janvier Desire Nkurunziza mwihu ayo maraporo yatangajwe kuri ibyo bihugu bibiri bya bisanzwe byitungiye ubutunzi cimeza mwebwe mwayakiriye gute
urumuntu utari usanzwe wiga ibyo bihugu nicyo kibazo uratangara cyane kuko ibyo ibyo bihugu byateza kuba mu bihugu bya mbere bitunze muri Afurika reka n'ubu urazi neza n'ibyemba ubwo butaka Zambia kira bimaze imyaka mirongo itanu mirongo itandatu biri mu butaka za Congo zimaze imyaka myinshi rero ibyo byantangaje kuko mu byo nkorane ngo mbanza ndiga ndabibiho y'ibyo ntibyantangaje cyane gutangaza aho biratangaje kumbe igihugu gishobora kuriha amadeni cyafashe igihugu icyo ari cyo cyose biratangaje kuko igihugu cyateze gufata amadeni gishobora kuriha mugabo kumba ari Zambia cyangwa Congo nibyo gishobora gutangaza ibintu icyo nakubwira kuko rero se yavuze sinzi kumenya cyangwa kinshika ko yuko usanga kanisari zeze ubwo niko bitungisha amakompanyi yo hanze icyo ni cyo ariko ni ikindi n'amahera asigaye muri ibyo bihugu uragenda akoreshwa ku buryo bwo kuyashyira mu migambi y'iterambere usanga ko imbere atungisha ayo makompanyi yo hanze ariko hariho n'abantu bo mu gihugu usanga atungisha
turabishika ko reka dutangwe ku gihugu kimwe kimwe reka dutangwe ku gihugu cya Congo igihugu kizwi ko gitunze ibitoro byinshi nk'uko twabivuze mu ntango ibyo bintu byashyikiye icyo gihugu ni mu biha isiguro nk'umushyanahe Leonce Ndikumana
ego rero urumva igihugu cya Congo abariko baratwumviza ntibazi ko ari ababanyi ngaho hafi ni igihugu rero gitunze ubutaka bwinshi mu by'ubutaka gifite ibitoro byinshi cyane cyane kigafite amashyamba gashobora kudandaza ibintu by'ibiti ibintu byose biva mu mashyamba mu bisanzwe urabye ubutunzi bwo mu butaka kiri mu bihugu bya mbere muri Afurika kandi kikaba ari n'igihugu ari kinini rwose gifite abantu benshi bari kwibaza ruti ku munyagihugu wese yashobora kuba amerewe neza igihereta ishobora gukoresha amahera avuye muri ibyo bitoro. Ingorane rero ni uko usanga muri Congo kandi no bikomeze n'ibindi bitanda by'ibitoro, usanga amakompanyi yimba agashora ibyo bitoro z'amakompanyi ya Leta. Ni amakompanyi avuye hanze azana amafaranga yabo n'imashini yabo bakimba ibitoro bakadandaza bagatanga raporo muri Leta amahera bakuyemo. Mu bisanzwe ayo makompanyi yashobora gutanga amatagisi muri Leta n'igice cy'ayo mahera yaronse kugira ngo Leta nayo ikoreshe amafaranga iterambere ry'igihugu. Igitangaza ni uko usanga muri ibyo bihugu muri Congo ugiyeyo ukaraba nta kintu ubona bakoresheje ayo mafaranga, kuko urabye nta infrastructure kubwa by'amabarabara, electricite n'ibiki usanga atabiri.
Ayo mafaranga ntashobora kuba ajya mu mifuko y'abatetsi bamwe bamwe.
Urumva icyo nicyo twibaza, urabye amahera ingena gabagurwa. Ndaguhe nk'akarorero muri Congo. Muri Congo hariho abashakashatsi baretse kugira raporo baraze ingene amahera ava mu bitoro ingene yajya. Basanze ibice 72 bijya mu mifuko y'amakompanyi. Iyo makompanyi akavuga yuko ari amahera bakoreje mu kugura amamashini, mu guhemba abakozi n'ibiki. Ibice 72 bijya mu mifuko y'amakompanyi. Muri rero igihugu cya Congo kironka ibice 27. Gusa ni ukuvuga bimbye
urwo n'uruhombo runini
urumva bimbye amaritiro ijana y'ibitoro ibice 22 bigenda mu mufuko w'amakompanyi, ibice 27 gusa ikajya muri Leta. Mugabo rero urabye ingene abashakashatsi babitoye, usanga hariho nayo bavuga ngo zibayashobora kuyatora yaje ngo nta wumenye iyo agiye. Ikindi ni uko usanga nayo yitwa ngo agiye muri Leta muri kontara yagiranye n'amakompanyi, usanga kenshi udashobora kubona ingene bayakoresheje mu kubaka imigambi ya Leta. Nicyo ndetse cyangwa none ni ajyahe.
Imbere ko duha ijambo umwe mu banywanyi b'iradiyo hejuru y'Amerika ariko atega amatwi ikiganiro afite ikibazo, reka tubanze tubaze n'umushyantahe Janvier Desire Nkurunziza nawe nyine atubwire isiguro aha ibyo bintu byashikiye igihugu cya Congo Brazzaville, aho tuzi ko gifite ibitoro bicunze ibitoro icya gatatu reka muri Afurika mu bucunzi bw'ibitoro, kikaba nacyo nyine kifite ingorane zo kuriha imyenda. Duga ku ijambo Janvier Desire Nkurunziza.
Cyangwa ngira abantu benshi bakurikirana ibyo bintu byo muri Congo barabonye amavideo YouTube y'abantu bavuga abandi bambura ayo makompanyi bari baje muri Congo, mu nyuma baravuye bavuga icyo bakora ingene babikora n'ibintu biteye isoni. Baravuga ingende bavuga ko bimbye igitoro cy'amaritiri ijana n'ibye nk'amajana abiri cyangwa amajana ane. Ibyo biri kuri YouTube bikayongera abo abadirekitori jenero b'ayo makompanyi nibo babivuga ko amakompanyi yo hanze irumva y'igihugu caribwe. Ibyo ntibisanzwe. Ikindi ngorane yashyizwe, usanga ibyo bihugu bifata amadeni kubera ubuzima bw'amadeni. Birashobora gufata ideni ku bitoro kizokwimba mu myaka iri imbere, ubundi igaca kimbura kifijeyo n'amahera mu duce muza mu yiyimbire. Iyo bigenze uko rero bikanyara gutya, bashobora kugurisha ku mahera make cyane. Hari n'igihe wasanga bamenye barile kuko maze kubapimira kutwungurika barile ibitoro, ugasanga barile wayidandaje nko ku madorari 20. Abo bantu baje kwimba ugasanga ariko bimba ibitoro biri nko ku madorari 10 cyangwa ijana na 50. Urumva ayo maraca muranga ayo diferanse yose yaciye iyo yose ikaba igiye abantu bo muri Congo kibazo icyo batobora. Njyewe ndazi mu Congo nanjye tuzifatira bose baganira, umuenjeniya muri izo z'ibitoro niwe yamubwira ati nta mukongomani afite n'uruhushya rwo kwegera aho hantu ibyo bitoro byimbika. Nta hantu hazitiye gushikayo, nta muntu urimo ashikayo. Urumva kumenya rero uko birabereye. Nicyo ni igice cya mbere cy'ubusiguro. Igice cya kabiri ni amahera y'imari rwose. N'ayo mahera yitwa ko avuye muri Congo, ayo ibyo bice 20 n'igice cy'ijana amashanyarazi yose arasira rwose. N'ayo nyine n'imenyero yagiye kuko usanga abantu bafite ubukene nk'ubw'abantu bari mu bihugu bitagira ubutunzi bw'ubutaka. Urumva rero birababaje, kandi kuvuga ko gisa gifite rimwe kabiri gifite mu myaka itatu n'ibyamye ukusanga byamye ko imyaka 20 ko muri Congo kuva mu myaka ya 70 gushika mu bihugu ugasanga n'uko urumva ingo
ingwana nyinshi cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko mwikoma abandanya kumviza iradiyo hejuru y'Amerika isamyanga i Washington DC mu Kinondi no mu Kinyarwanda. Turafise umunywanyi w'iradiyo hejuru y'Amerika ariko arakurikirana ikiganiro. Diomede Misigaro, muraho Diomede Misigaro?
Ego, ndakomeye mweho.
Turaho, turakomeye.
Salamu bandi banywanyi bariko bavuga ibijanye n'ikibazo kiri muri Congo.
Ego ben, Diomede Misigaro ari mu Leta Zunze za Amerika muri munta ya Tennessee. Duga kujamu, mwafiki kiwazo mwafiki kiumbiro?
Ndafiki kiwazo mwafiki kiumbiro. Jewe, mwafiki kiwanye alubandu wa barikuwa tukani ya kandi mwona kwa kilikani hafi wa mwri Kongo. Nago, unabu mwondi yodumuru tochi kumasezera no mari, nishajuku cha Kongo, chikirandira nago, bimbiri to. Kini chambe, ichakabi, nashaka kubaza, none ko kila jihugu chwa jifise inamashinga mateka, abantu bagenda wakulikia divinu hafi, ndi waza na wani kutupuje, bomza, kaminuza, bagiru nyuja ekolo, nini viki, none wa nubose, hamundu numwe, agiri chafuga, agiri chashikara, kumeje kumva, uanao vingira, haziti yena abu nashora kwejea. Nora bakongomani ubundi ho bakibona ko ibintu bimeze nabi cyane baravuze baracuka nashaka kumenya niba harigeze kuba hariho nk'abantu muri Kongo bamabi yabirise ibyo bintu bakigeze bumviriswa nibyo binije nashaka kubaza ayo masezerano none ntabwo yosubirwaho ni n'abantu ukagutanga mu 2022 uhereza abantu je nibaza ibyo nkabigenda cyangwa twunguke twese win-win situation cyatenza kuba niburi iburi 50-50 Ano kufata mirongi lintu na libidi, biso mare nyachinga. Ego shura kukuti, kuberi nitu wakoresha, biu kuimba, birazi nje, ikatuwazi tuwae beji, umwa kumwecha nyachitana. Ano kutorocho muli kumu kuna liboje kwa mbido, mnani chendera mbido chendera kakai, kiko chirimba.
Nakatuwahi iwazo fidiza chana gose nakatuwahi jambo ashi anayi wa nilichoi buzeko muka nikatuwi chana gose nakatuwa kuyi mshia na hile wansi nikuman
umu kanyo abadili iwazo fidiza gose kani ya domye kurutoki kubi nubi haa itei ngora ni mbubi huko fidiza gose isisubu taka itambele ya buze ni ama kontra ama guberma ya Afrika agirana n'amakompanyi avuye hanze aje kwibitoro cyane kwimba ubutaka. Iyo niyo ngorane kuko usanga kenshi nkuko Jambi yabivuze ayo makontra asaba yuko ushiramwo igiciro cy'ibyo bitoro cy'ubwo butaka mu myaka izoza. Ukuvuga urumva mugira kontra n'umuntu mugabo ibitoro uzotangura kubyimba ejo mu myaka izokurikira. Muri yo kontra rero muzakuza kumvikana igiciro cy'ibyo bitoro mu myaka idoze. Icya kabiri iyo amakompanyi mu kugira ayo makontra ashobora gushyiramo amadepense azongira nayo ngo yimbe ibitoro. Kubera rero usanga leta zo muri Afurika zidafite abantu bafite ubumenyi bukaze bukomeye muri iyo domene y'amakontra y'amarutubu. Ucusanga informasi bakoresha baba bafite ni mvuye cyane. Ninge ikibatuma basinya amakontra aha abantaje amakompanyi yo hanze. Ugende muri Congo uharure abayenjeniyeri bafite bari specialisation muri kontra yo mu bitoro. Uharure aba avoka bari forme muri kontra zo mu bitoro. Usanga ari bake cyane. Mugabo ajya amakompanyi international yo mu bitoro za Exxon Mobil, Shell n'ibiki bashyitse bazana ekipe nini ya cyane y'abakontabla ba engineer ba economist baki baza kuvugana na guverinoma ingene bagiriyo konta ni icyabyumvikana yuko izo konta bazogira atari nziza.
Ariko hariho nk'abashinga amateka eka bakinguza amateka nk'uko Diomede yabivuze baba barikora abona ibi nta kintu nta bubasha bafite guhindura ibintu mukanyagati
ibyo harimo bibiri kuri icya mbere n'abasinya amateka bakeneye informasiyo bazokoresha bayikura heko niko ndakubwira ko guverinoma ata kapasite tekinike ifite. Icya kabiri ni kuri iriya Jambi yavuze yuko usanga izo domene ziraba iby'ibitoro n'ubutaka usanga umenya ni domene ziri sacre ntawubaza ibiba muri izo konta kuko usanga ababikoresha kugira ngo bitungike bo nyene nabanza kunemurire rero ugize gwabaza ahubwo uhatse umutwe
rego mi mushenere jambe ndizere nkunziza namwe kwize bibazo bihambaye cyane rwose irajijwe mu nwanyu radio ijwi rya Amerika byo meze mu kigaro eka amasezerano abayabaye hagati y'ayo makompanyi y'ubutari eka n'itoro hamwe na leta ya Congo muri iki gihe eka n'uruhara rw'abandi bategetsi bashyize ijambo mu isanzwe abashinga amateka abakinguza amateka tuba ku ijambo
ego reka icyo rero cyabuze byose ni kuri n'icyo kandi uwo byo meze ndagushimiye ko ibyo bibazo ko ibyo nibyo bibazo biza no kuri icyo bitengwa muri ibyo muri ibyo bihugu amasezerano mani insi ya mu jore yose yakuze ariko reka nongere ikintu jore nageze kuba nicaranye n'abo bantu bawe n'ayo makompanyi hamwe n'abandi bantu abaminisita avuye muri Afurika baje kurondera ngo abainvestisiyo jewe mba nicaye hagati yabo nabavugisha neza abo izo gurupe zirizo rero ndagurisha abo bantu abo bainvestisiyo ariko ibintu mukora muri Afurika bikuru ibibatera isoni imubona yuko muja kwimba abo bantu baranyemeza ati twe turashika ugasanga twicaranye n'abantu twumvise ko turi ko turavuka twebwe turatujyanye no kurondera amahera atujyanye no kumasiza igihugu ugasanga twicaranye n'umuntu akamenya kudefanda interesi yiwe hata turamushima twica turi kotugutinya turatubwiye ko dufite ibintu uwo muntu atacaje gukuramo kibintu ati turabizi turabibona turiho mugize abanyafurika batazoshyira imbere abantu nabo bafite ubwo bumenyi bafite n'ubwo bushobozi mu kujya ku ntego zo koza atujye kuma tugirirwa wino wino bizokunda muri Afurika bine bitazokwisubirako yishyira imbere abantu bagenda gukora kandi badefanda ende za Afurika icya kabiri nacyo ikintu cyamurenge kiramurika ibyo bintu nicyo n'ikibazo kinini icyo ni ikibazo kiza kuzo cyamurenge biriho hariho cyane ONG ariko usanga ari karavuka mugabo none ONG muri Afurika yamurayeho ifite ubushobozi bugera ntaho gishika bariya neza kubera kujya rero byayivuze haba hari abantu bakomeye mu gihugu bari muri izo deal bongo batumbiro abo bantu nibo batuma byose baca babifutafutse abo banyafurika igihe barira nabo ni mu myaka 40-50 mu gihugu cy'ubutaka bishika gute ngo zibugire abantu b'incabwenge ashobora kugira ibyo bintu ni ukubera yuko abanyafurika atashaka kumbure kuko abo bantu bahaba kuko nk'uko nabwiye muri Congo nababwiye yuko cazira yuko n'umukongomani yegera aho hantu aho hantu rwose uri kubirinda urumva rero n'amaleta yo muri Afurika arafite iyo ngora rikomeye arafite ibindi bisabwa gukora akantu kanyuma nagira mu buke n'akarorero jewe nahawe n'umuntu muri Cameroon Cameroon yatanze kwinda ibitoro hanyuma uwo muntu uri mu Cameroon yarambwira ati imyaka ishika 10-20 cyaranzinda kuvuga yuko hari ibitoro muri Cameroon kuko Cameroon ni indi bitoro ati ubivuze mu ibarabara bakagufata abantu abantu bo muri sekiriti ati warapfungwa kuri gufashwe uri kuravuga mu Cameroon ngo igira afite ibitoro murabyumva kubera amahera yose ava muri ibyo bitoro ntabamenyero yacu yaja muri bigeraneza
mu mifuko y'abantu
aca mu mifuko y'abantu
Egomeye murakoze cyane rwose nimwamuse ibindi bibazo murashobora gusubira guhamagara mu kanya ariko ubu nashaka ubwa mbere na mbere izo turiko turavuga ibihugu bideklara bankruptcy ibihugu bitangaza ko eka bitagishoboye kuriha amadeni yabyo nashaka abahinga mu byerekeye ubutunzi bari gusigurira izo bivuze igihugu kideklaye bankruptcy mushana ile wose ni komana mutubwiye n'ingaruka bigira
ubere ko n'icyo ni cyo kibazo nagomba kuvuga ikindi kintu izindi ngorane zibiri zituma ibi bihugu biba muri kifatwa badashobora kuriha amadeni bafashe kandi basanga abanyagihugu ntibabona icyo bari kwarabana muri ubwo butaka icya mbere ni uko iyo ibihugu biriko biradandaza ibitoro ubutaka ibintu biva mu butaka byose usanga amahera yitwa ko abariko baradandaza ibyo bitoro reka mfate nka Zambia igihugu cya mbere kitwa ko kigura ubutaka bita kopa ni babita umujumbu igihugu kiza kugura umujumbu wo muri Zambia cya mbere ni n'ubuswisi ugiye rero mu bitabo bya Zambia usanga ubuswisi bwitwa ngo bwaguze ubujumbu bungana duharuye handi ko ndaguha iharo kuva mu bihumbi mirongo bibiri ushaka ku bihumbi bibiri na cumi n'umunani usanga icyo gihugu cyitwa ngo caguze cyangwa Zambia yitwa ngo yashoye ubutaka ubujumbu bungana imiliyaridi mirongo ine mugabo agenda mu bitabo by'ubuswisi ukaraba ibyo bita ngo baguze muri Zambia usanga harimo zero zero ni ukuvuga muri Buswisi nta garama z'umujumbu bavuga ko agenziwemo uca bibaza rero uti none babiguze muri Zambia bijyahe igitangaje ni uko cyangwa n'igitangaje usanga ko mu makompanyi manini mu isi yose agura ubutaka bwo mu kuzimu mu za mbere imwe kandi ikorera muri Zambia niy'abaswisi yitwa Glencore iyo Glencore rero ikindi kizogutangaza ni uko ifite amabranch n'amateriyale yayo hose mu isi yose cyane cyane mu materitware twita ngo ni tax haven amateritware badatangisha amatax nicyo gituma rero icyo twibaza ni uko izo kompanyi z'abaswisi ziragura ubwo butaka muri ubwo mujumbu muri Zambia mugabo bikaka bizwidandaza ku yandi makompanyi no ku mabranche yayo nyene mugabo ntibavuge amahera badandaje ko nicyo gituma nibyo twavuze icya mbere ingorane ya mbere ni uko Zambia ntigera imenya igiciro cy'umujumbu ku mamarshe international kuko ayo makompanyi ayagura ntigera avuga iyo ayadandaza iyo ni ingorane cyane
tugaze ku ngaruka ibyo bigira ibyo bihugu bimaze gutangaza ko bitagishoboye kuriha amadini ingaruka ni izihe aya madini baca barahera gutyo nyene canke hari hari amasezerano avuga ko ashobora kuzo bihugu bizoriha mu myaka iri imbere mu kanya gato y'umukiri tukirwe kuri mwe mwe Leonce
cyabere no sako kumenyesha bari ko bakundira nuko mu madeni ibihugu biriko yatera ingorane muri ibihugu ari bwoko bubiri ari amadeni yafashwe na leta ya Congo na leta ya Zambia akaba n'amadeni yafashwe n'amakompanyi ya leta nko muri Congo muri kompanyi hariho kompanyi yitwa Mwijejwe kugera ibintu by'ibitoro kuvugana n'amakompanyi yo kwinjira ibitoro kuraba ingene bariko barabidandaza n'ibiti iyo yitwa Societe Nationale de Petrole du Congo iyo kompanyi rero yarafashe amadeni menshi ubu rero nayo nyine byabinaniye kuyariho ayo madeni akajya ku mutwe wande wa leta iyo rero leta ivuze yuko idashobora kuriha amadeni ni ukuvuga yuko ibihugu byari byishinze kuyifasha byatanze avale kuri uko ayo madeni tugiye yuwara amadeni yavuye ku bakide amabanki kide niyo acariha ayo madeni cyangwa akagabanya ingene ayo madeni angana ingorane ni uko icyo gihugu urumva kiba gitaye kiba gifashe isoni gitewe isoni mu ntuze mu makungu ni ukuvuga ko kiba cyerekanye yuko kitazi kugera ubutunzi bwacyo mu myaka ikurikira bizohigora rwose ngira ngo dushobore gufata ayandi madeni kose biroroshe kumva kuko nawe uri umunyagihugu asanzwe ukaba ufite ideni muri banko bu muri BCD muri hehe hanyuma bikakunanira kuriha ukadekarara yuko byakunaniye
kuzosubira
kuza mu yindi banki bakuriha kandi amabanki yose azoshamenya ati wa muntu n'umuntu atariha nawe uzosubira kukwakira iyo niyo ngorane rero ibihugu bifite muri Afurika
murisanga Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuzi heze urarari tukwe burimunsi saa kumi.
Ijo nijo lekana musia na he janvye hunziza na wenye ni tugire inga luka zizyo vizyo wose vihugu vitunze vi eka musia zizyo lakua vitunze viga salako amadeni bifiti ibindi bihugu canke andi masosiyete hebwa ingaruka ni zihe
ingaruka ni ya mbere niyo niyo rero nsabuze nico bikaba etitasyo yawe ipfuye etitasyo ipfuye ku madeni ba bita le dette souveraine no kuvuga yuko kubura suriye kugurana ya kugura cyane iyi ni ngo ikarero inakomeye mwari yubashira kuri no kuvuga yuko kugira ushobore kuronka kugurana agusaba inyungu nyinshi aguha amakondisiyo atangiri kubanguka kuyaguha kuko azi neza kurusha izo ngorane ugashutangaho hari abantu ariko bisika mu kiza baza nabo babo nyine ari masosiyete hari amasosiyete yaba ariko arawungira ikibazo rero ni ibyo nagacaga akavuga ati njyewe ndashobora kuguha amahera ndashobora kugurana amahera ko ntazi gusa ingorane z'uko bakwemerera bayo mabanki asanzwe ati mugabo kugira ngo yumve ayo mahera uzondiha nka mirongo ibiri ku ijana ndetse mirongo ibiri ku ijana cyane ushobore ko ngende kwiyumvira imisoro hariya kugira ngo yicumi hanyuma urumva ari kukumareka ngo mucunge cyane urabe ngo ariko yimba ibitaro ngo ariko avuga yumve ibitaro byinshi adekararike kuko nawe ufite idosiye ushobora kubaka kumucunga mucunge idahitarako ni jero cyane ni gice cy'icyo bihugu ugasanga ari kuri njye no muyandi madena n'uko ateye mu bwoba niyo uyu arutana ya mbere bafashe ya kire kubera hanze abantu ni ubone no bita abantu baje kwirotirira mugabo tarayi muzambwe asanzwe nzwi kenshi dahere abo bantu usanga ari masosiyete nyine y'ibitoro n'inshu usanga bakorana n'amagudene akaba ari babaha amahera mugabo nawe akaba ari kenshi babaha amakondisiyo amwe atanga undi muntu n'umwe yoshobora kuyabonga kubera ko abafashe bari mu ngorane zikomeye nibyo bikunda gushikiriza bihugu
yego mbere yuko dusubira ku gihugu cya Zambia ndabona hari uwundi muntu wanyu radiyo hejuru ya Amerika nawe nyine asa ikibazo ni umushinga ntahe John Ndayizeye John muraho murakomeye
yego turakomeye kiretse imbeho nyinshi n'ama snow mesh amaneje aheruka kugwa n'ubu akiri mu mabarabara handi turakomeye
ibyo byashyitse hose mu ntara zitangiza muri leta zunze amerika naho iwacu niko bimeze mu cyumweru ya Washington DC nashaka kumenyesha ko turi kumwe n'abahinga bakomeye cyane rwose banonose ibyerekeye ubutunzi turi kumwe na Professor Leonce Ndikumana akaba yigisha muri kaminuza ya mu ntara ya leta ya Massachusetts tukaba turi kumwe kandi na Janvier Desire Nkurunziza akaba ari umuyobozi w'ikigo cya ONU kiraba iterambere akaba amaze imyaka 33 akora mu byerekeye ubutunzi n'iterambere akorera ishyirahamwe ONU duga ku ijambo ikibazo cy'imbere
ndabaramukije bose
abaturage
egome turamahoro hanyuma ndaramukije nabumva ururimi rwacu bose bariko baratwumviriza nongera ndabipfuriza na Noheli nziza n'umwaka mushasha hanyuma jewe ikibazo cy'iwanje cya mbere mfise ni ku kibazo cy'ibyo bya bankrupt biriko birashikira ibyo bihugu biri mu karere k'iwacu icya mbere nagomba mbere ku kibazo cyo muri Congo bankrupt uko ndayizi iyo warinze uyinjiramo ni kibazo kiba gikomeye cyane rwose ubwa mbere ifise ingaruka mbi ku butunzi bw'abanyagihugu ubwabyo n'ubutunzi bwa leta ubwabyo kuko ni ingaruka mbi yo gufata imitungo yose bakayifata mu minwe hanyuma muri icyo gihe ikibazo nashaka kubaza nuko uko nashaka kubaza abatumire babinonose kandi babyize none ubu bizogenda gute mu gihe nk'ubu nk'igitoro cimbirwa muri Congo n'inzahabu mu gihe byofatwa leta izoca izifatamo gute hanyuma izoshobora kuriha abagize leta gute ko nzi ariha abagize leta bajeje mitekano n'abanyagihugu ubwabo ibitaro n'ibindi byose bica bigira ingaruka mbi kuri ibyo bizoba byafatiriwe none leta yoyo yobiriko yiga iki kugira ngo yoca yiga iki kugira ngo ikingire ibizo kononekara muri ico gihe imitungo yose zoba yafashwe ico ni kibazo ca mbere mu gihe naho boba batariko bariga ico kindi bigashika yuko baheraniwe bagasubira kwiruka hirya no hino barondera izindi ngurane mu yandi ma sosiyete bazoriha gute kandi n'imitungo bokuye mu amikoro yo kubiriha bizoba byafatiriwe cyari ibyo bibazo bibiri nashaka mfatse mu gihe byoshika nk'abazigindi murambira
murakoze John ndayizeye ibibazo mwaje by'uko amatungo yari y'ibyo bihugu ashobora gufatwa n'abo afite amadeni nibaza ko bitazorinda gushika ngaho ariko reka duhakanya abahinga bacu bagire icyo bavuze kuri ibyo bibazo mushikirije reka dutangure kuri Janvier Desire Nkunzi
turabashimiye cyane uwo muntu aho ibyo bibazo bikomeye kuko umuntu nyine ari mu ngorane usigaririmbo kimone azoba koko je nkuko nari nabivuze mu kiciro cya mikeya hari abantu baca babona uri muri izo ngorane ahubwo bacaba kurondera niyo nyine bavuga kwironderera bakurondera kugira bakugurane kuko babira cyabiriya urabona ibyo ubutaka si ukuvuga ko bifatwa si nk'uko ubufisi ntiwaje bafate intebe bafate televiziyo ibyo ni ubutaka buba biri mu butaka ufite amadeni amabanki kaje n'amafoto ubwo butaka aho ikiba ntabwo abantu bagure cyane cyane izo kompanyi zo hanze utanagiye ubwo butaka icagiye bikagira ati ndazi ko ufite ingorane izo mahera ukajya uguha amahera ndayaguhe ariko uce undeka ugende kwimba n'ibindi uko ushaka wewe atatango uko niko bigenda hano ugaca waguha amahera ayo mahera ukayakoresha uko ushaka urumva cyane cyane ubwo ufite kureba amadeni uca kumbuza kuriha abakozi ayandi nyine bahora baca bashyira mu mufuko bakaguma bogishyira mu mufuko wowe ntibitera bakira ntibitera babura hanyuma ikindi hari ikindi cyo dutegereje kuvuga ni igiciro cy'ibitoro kuko ayo madeni agorana cyane cyane kubiha iyo igiciro cy'ibitoro kiri hasi cyane uburongi n'ibitoro ni igiciro murabizi cyarakorotse cyane ubu bitoro byashyira ku gihugu igiciro kigeze nko ku ijana ku ibariye y'idorari ijana muri ako kigeze no gushaka ku ijana na mirongo itanu uca usanga basubiye gutoha cyangwa basubira gutoha buke bashobora kubona amafaranga abo bafitiye amahera kugira ngo bahabwe makeya nubwo ko bashobora gushobora yandika bose bakabahabwe makeya bagaca basubira amadara bakavugana bagasubira bagatoha buke ibintu bikabandanya ariko gushika ubu ibitoro biri hasi cyane ibiciro biri hasi cyane n'ibindi bikurikiye by'amasikire nta wundi muntu bashobora kuvuga ngo tuzashyira kuduga ryari
ntibashobora guhinduka umwanya uwo ari wo wose
ntibashobora guhinduka ariko ibintu by'ibitoro bifite ingorane nyinshi kubera ibintu bya mbironino ibintu by'ibitoro kuburyo mu myaka iza izasanga itakiri iyo sude naturere ikomeye nk'uko ibihugu nibyo bizoteza ingorane ibihugu bisanzwe bigendera ku bitoro n'ibitikebuka ngo birondere ibindi bikora birondere ibindi bishobora kubiteza imbere
Professor Leonce Ndikumana ibibazo bya John Ndayizeye avuga ati mbega mu gihe ibyo bihuheranye byofatirwa amatungo yabyo imigambi bifite ni iyihe kugira ngo bikingire n'abanyagihugu mu kanya gatoya nyinshi muzaba mukoze
yego nibaza ko Jambye yamuhaye kabisa itomoye icyo ni ukongera ko gusa ni uko izi ngorane ibihugu biriko biragira zitwese yuko kabisa bitegwa guhindura ukuntu bigera ubutunzi bwayo icya mbere navuga ni uko nk'uko Jambye yabivuze urazi ko igiciro cy'ibitoro cyangwa cy'ubutaka cy'inzahabu byose birahindagurika ibihugu rero bibungabunga ubutunzi bwabo neza ingene bugira ni uko igiciro kiduze baca bafata ayo amahera amwe bayashyira mu isanduku batazokorako mu myaka myinshi kugira ngo niyo igiciro cyasubira gukoroka bazosubire gufata muri iryo sanduku babandanye bakoresha bariha abakozi babandanye bubaka amabarabara ibihugu rero nka Congo ingorane bifite ni uko iyo igiciro kiduze basaba yajya kuba bakayajya nyine nk'uko nayavuye mu ijuru iyo ni ingorane ya mbere icyakabiri no vuga nuko leta itegeza kwerekana ingene ikoresha amahera ya igurani iyo avuye igiciro bayaronse ko nico yakoresheje icyo cyita transparent kitaba hatabaye transparent kugira ngo umunyagihugu kongre abasheshere bashobora kubona ingene amahera yuko araza mu gihugu n'ingene yuko arakoreshwa nibyo bituma usanga abafite ububasha bafite pouvoir n'ayo makompanyi aguma afata amahera ajye menshi akayashyira mu mifuko yayo ugasanga aragiye mabanki yo hanze abanyagihugu bakagera bifumbereje
tugarutse kuri ibyo bibazo byose mwavuze n'ikibitera ariko n'abategetsi bajejwe ubutunzi bakwiye kuraba ukuntu ibyo bibazo byotorwa inyishu ko n'ibibazo eka bimaze kuranga ibihugu bitari bikeye biri mu nzira y'amajyambere nka mwebwe mushyanahe Janvier Ndeze Nkurunziza mu gihe woba uri nk'umushikiranganji wa kimwe muri ibyo bihugu imigambi mwashyira imbere kugira ngo ibyo bibazo bitoregwe umuti yari ruswa iranduranwa n'imizi abahinga baboneke imigambi mwashyira imbere nk'iyi
ngo politiki rero niko ntishobora ko hari ingorane
umaze kuba umushikiranganji ajejwe ubutunzi ufise wo kombina nka bibiri wowe ufise bibiri umunyapolitike reka n'umuntu wo mu rwego rwa tekinike araba ubutunzi rego
ikintu cya mbere cyo kugira nuko icyo bita diversification ni kureka kugendera kuri produit imwe kuko iyo hari ingorane kuri iyo produit kabakabahaye igihugu usanga cyafaranga ibihugu byinshi muri afurika kandi cyafurika gusa no muri amerika yepfo amerika latine usanga bigendera kuri produit imwe muri angola ni peterole congo twavuze ni peterole zambia ni umujumbu n'ibindi ibintu iyo ni ingorane ikomeye kandi ingorane ukoranye ndabivuga kuva kera njyewe zambia nkunda kuyikoresha iyo ndiko ndagira ama presentation nerekana igihugu kimaze imyaka 60 irenga kitigeze kigira diversification ngaca nerekana ikindi gihugu iruhande cyo nkunda kwerekana n'igihugu cyo muri afurika cyitwa Costa Rica cyatanguye hamwe miliyoni n'imvo ariko ugacuka no gusanga iyo kigeze ibihugu isigaye giprodusi ibintu bya elekitoronike by'amaordinateri ibyo kwa muganga ibintu bianitse cyane zambia iracyari ku mujumbu iyo produsi donzi ya kifikacho nicho vema nicho kifu chambere
nini
kege sahari hoose nicho kifu chambere yoko nikiindi chakari nubula mingoga chara guye mingoga nijo nijia transparance leon sepul hata liyo transparance ala nashariki kamukini haliyo transparance nila goye kuiba niwa buduti ama heranga mkuya jarwa ya adoja na nungu nyagi huka chambenya inge na shura mbubi yunga akarara ati esi niko teage ya chanti ko teage ala shura kumibisha fatira hata yu transparent nungu nyamini ya ufati nije yon sanya buku udasi ya informasyo kana kimo shura kutuka o hayo nji nishini mbubu kare
kare
kare kare kare kare kare kare
Ego me reka duwe ni jambo Professor Leonce ndikumana nawe nyene agire icyatubwiye hamwe basaba kuba umuhanuzi w'umwe muri ibyo bihugu kugira ngo ubutunzi bwabyo busubire buzamuke impanuro mutaganize ihe mushanahe ndikumana
igihe nibaza yuko nk'uko byavuze niba twavuze nk'inga twari ari ibintu byinshi twavuga mbwa reka tusubiremo ibintu bibiri avuze icya mbere ni yuko ibyo bihugu urabye kuva batoye ubutaka ari inzahabu ari umujumbo ari bitoro nta kindi kintu bakwiye gukora atari ukwimba ubwo butaka n'ibitoro ako ari byo badandaza iyo ni ingorane ibonye mugabo urabye mu bindi bihugu nk'uko yabivuze usanga batoye ibitoro batoye ubutaka bundi bacabafataye mahera baronse bashobora mu zindi nzego mu zindi akitivite kugira ngo ubutunzi bw'ibihugu byiyongere hariho ibihugu muri afurika biriko biraca ubwenge ubugubu urabye nko muri botswana mu myaka iri imbere iheze bari mu bambere bakoze ikintu yitwa diyama bayikura mu kuzimu kw'imeza hakimo n'ibigo bikiriko bakayijyana mu buraya kugira ngo bayoze bayirakine ubu mu myaka iheze mikeyi guverinoma ya botswana yarashoboye kundigana gutana mu mitwe n'amakompanyi akora aza kwimba ubwo butaka ari za dibiyozi niyo ya mbere niniya barumvikana yuko baza gutangura kuyogereza mu gihugu nyene ubwizuko no kuvugika ugambere uzodandaza yama ifite valeur ugisire giciro kinini ya nubwo cyikura amahera menshi icyakabiri abantu bo muri Botswana bashaka akazi muri ma izine ariko aroza iyo diamu muri Congo rero bakwiye gufata ibyo bituro bazafite nk'uko byambye abivize mu myaka mikeyi igiciro cy'igitoro kizomanuka rwose kuko hazoba haje amasuruse yandi yuhugira energy kandi ibintu by'ukucakuza ambironoma biriko birarwanya rwose ni ukuvuga yuko ibihugu bizanaza ibitoro bizakumenya yuko ibyo gitoro igiciro cyacyo kizoguma kimanuka mu myaka bazafata rero amahera bariko bararonka bakayashyira mu zindi sekiteri bagatanga bakayashyira muri sisiteme abantu bagira investisima mu yandi madomeni kugira ngo leta kugira ngo sekiteri pibe ikure itange ubuzi itange rompeni utosange ibuturu bw'igihugu bufite ingufu kurusha
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika ikiganiro muri saa cy'umunsi abatumire ni Leonce Ndikumana Professeur Leonce Ndikumana yigisha muri kaminuza ya leta ya Massachusetts tukaba kandi turi kumwe na Janvier Désiré Nkurunziza akaba ari umuyobozi w'ibiro kw'ishyirahamwe mpuza bakungu byitaho cyane cyane iterambere akaba ari umuhinga cyane rwose mu byerekeye ubutunzi akaba yakoreye amashyirahamwe akomeye cyane rwose ya ONU mu kiringo cy'imyaka itari mike muri iki gihe turafite kandi ubundi umunywanyi agarutse kubaza ikindi kibazo Diomede Misigaro duga ku ijambo ikibazo bikemuye
abashinga za Janvier na Leonce bakize neza none ko ikibazo bise ni iki nk'uyu muco Leonce atanze ukuntu ibintu bikwiye kugenda ni ibintu bizwi kandi byakoze nk'i muri ahabuze muri Botswana nibaza na Ghana nuko ni kuki ibindi bihugu bitabikurikiza icyo ni ikibazo cya mbere hanyuma ni kuki aho hantu tubona bigenda neza urabye neza ari ahantu hakunda kuba maternance politique ahantu naho byazambye ari ahantu usanga umuperezida amaze imyaka 20 n'abantu bamwe ntabwo mubona ko abo bantu nkabo bafise 70 na batwara 72 ku madolari ijana boneze ku gitoro bagurisha nyo muri Congo ntamubona ko baza barabaye leta mu yindi leta kubera ko hagira n'amatora bakakubwira bati kugira ngo tugushigikire utereza kubandanya amasezerano twagiraniye uyabandane ntabwo mubona ko iyo impact mbi nabwo ari impact ingaruka mbi y'ibyo bintu bidahinduka ica yinjira ni muri politike tureke no kukorondera gusaba abanyagihugu na politike yicu ukwiye gukora icyo kuko n'ibintu biboneka bimaramaje hanyuma bikaboneka abantu bakabivuga mugabo ugasanga ata n'amabizuru cyangwa imaduro nk'izo Leonce cyangwa Janvier ariko batanga atamuntu azikurikiza none wokubwa iki
murakoze reka dutangwe kumushyira nawe Leonce Ndikumana ndabona akanya kariko karagenda ashobora kuba afite iyindi porogaramu ariko nashaka mugende mwishyura icyo kibazo nimwaba mushobora kwishyura n'ikindi kibazo gikwirikira muzaba mukoze duga ku ijambo kuri ibyo bibazo by'umushyira nawe Diomede Misigaro
yego reka nishyure kiciye umushyira nawe hamaze ngenda akunda afite iyindi nama mu minota ingahe Diomede ankora imfata abagize ibibazo bikomeye rwose mbega nibuki ibindi bihugu byo muri Afurika bidufata akarorero k'ibyo bindi bihugu aribyo hanze aribyo muri Afurika nka Botswana n'ibindi bika ingene bariko birafata ubutunzi bw'igihugu ibyo bibazo yabagiye birafatanye ni ukuvuga yuko urabye muri ibyo bihugu biriko biratera imbere biriko biragira birarondera ubwenge ingene bihindura ingene bikora ibintu uco usanga ari n'ibihugu regime politike zazo ziri kuri stable usanga niko bari bata mapinduzi y'amariko araba kandi ugasanga abaperezida barakurikirana mu mahoro nicyo gituma uco usanga haje uwundi muperezida haje uwundi bwenge ugaca usanga bose akabona yuko bakorera igihugu mugabo ibihugu twariko turavuga usanga nka Congo usanga ari ibihugu bitwaga n'umuntu umwe mu myaka myinshi cyane usanga rero baratsinze imizi bagatsimbatara ugasanga biruhande yabo baratsimbataye nicyo gituma usanga ari akago nyine atawundi ashobora kugapenetra ugasanga na igihugu bagitwara nk'uko bari batwara itongo ry'iwabo iyo rero ni ingorane nicyo gituma yuko ibyo bintu twarimo turavuga ntibizoshoboka atari uko amaleta yo muri Afurika ahindutse nk'uko izindi zihinduka mu mahoro ugasanga kugira ngo uje mu gutwara igihugu abone kandi gukorera igihugu gukorera abanyagihugu apana kwikorera kandi akabona yuko atari hejuru y'amategeko yuko agize ikosa ashobora guhana iyo niyo n'ibindi niho ingorane y'igihugu ya Afrika yahagaze cyane cyane
murakoze cyane
ama mumbabarire rero niba kugenda gufata iyi telefone y'inama murakoze rwose
murakoze cyane rwose Professor Leonce Ndikumana ku kanya matwe ya mugane n'iyo ijwi rya Amerika kuri ibibazo bihambaye mushya nahe Janvier Desire Nkurunziza tugarutse kuri mwebwe ibibazo by'umushya nahe Diomede Misigaro bibiri nashaka mufata ijambo mu kanya
Jewe tumeguta nareo
Ego
Nika nishule Ichi chiyado nicho kalisa kuko Sukubula kubulo lero mwuse Ini kukubi ya wisho woye Akuja nareo sae buze na jena Yaje kuibuka Iki unha endonezi Yafashe ama heraba mwitoro Ichi ya shila mwini sektor Chanchane alichiti Mwurimi kugira bashobore kwimbura ibizo babeshaho ifunguro zoshobora kubabeshaho nisha no muyandi masekiteri nayo afatikiye uru rugororero buriko niyo navuze ya Costa Rica na Karoro keza cyane tuyaboneka kubera ikiro bitaba ni politiki nuko nyine uwo muzari buze rero yabivuze nshaka kusubira mu jabu ikindi ariko kiba niyo ntayo makompanyi yamaze kukwifatira warafashwe yarafashe igihugu biragoye cyane ko kugira ngo uyikureko sinzi ibyo numvise byadafite muri Congo sinzi ko ari ibyuma dushobora kwihinduka mugabo nimba ari ibyo byateye ubwoba umuperezida waho yagerageje guhindura amasezerano yari ahari n'amakompanyi y'ibitoro hanyuma icyamwishe kibasha kumwica yahavuye ahunga bamubuze n'ibisumba yahavuye ahunga bahake kumwica kubera iki kubera nyina amahera menshi n'amayenteri menshi maremare urumva ntibyoroshe mugabo tuvuga ko bidashoboka nihubonera umuntu intwari mu bantu bategeka ari intwari ikagira abanyagihugu bamushigikiye birashoboka birashobora kubahindura n'ayo masezerano mabi aba yarabaye ariko uwo muntu nawe adashaka kurangije kubera kitabikuramwo urabona byo n'ibindi icyo kimufasanga igihugu kigumye muri icyo kigumye muri izo ngorane kubera akenshi usanga bakitabo cyane ingorane z'abanyagihugu
mu gusozera mu shenahe Janvier Desire Nkurunziza akizeye ukareye ku banyagihugu kuko nk'uko twabivuze naho igihugu gikena ntibivuga ko abategetsi b'icyo gihugu baba bakenye kenshi na kenshi baradomwa ko urutoki ko usanga amafaranga atari make aja mu mifuko yabo akizeye ko banyagihugu nakahe ko ibintu bishobora kuzohinduka
akizeyeo ntayo ariko ndabibona niko abanyagihugu boca ubwenge bagatora ababatwara bitaho ingorane zabo ntabyuka bayize nyinshi mu gutora muri Afurika usanga abantu hari ibintu byinshi biraza ugasanga umwe yateze itora umuntu kubera ari uw'iwabo ari kubera ari we yabasohoreye ibyo birashika umuntu agenda agatanga inzoga bakanywa cyangwa bakigira kigotora n'ibihugu bice bya Afurika bitora umuntu kubera porogaramu yavuze y'icyo afite icyo gihugu mu gihe rero abanyafurika bopendeye bacu ubwenge batangura gusara bati oya ubundi tubishaka yuko umuntu aza gusanga tumutora akatubwiye neza icyo azotumarira akatubwiye icyo twamutore aho kumbuye nizotangura bihinduke kuko n'ubundi izi ngorane zose twavuze ingorane za guverinoma ingorane za guverinoma mu gihe rero udafite abantu batwara ibihugu bya Afurika azoba ari abantu bari n'intwari bajya imbere batajya imbere kugira ngo uzuze imifuko yabo ariko ari ukugira agafashe igihugu igihugu gitere imbere mu gihe ibyo bitazoshika n'ibisoma muri izo ngorane ariko jyewe inguma na kizero nk'uko ibintu bizohinduka urabona ibihugu bimwe muri Afurika ubona biriko birateza imbere bya demokarasi nibyo byose biba bidashika bizoziba bimwe mu bihugu byose bizofata umwanya ariko ningo zote batwashika
Janvier Desire Nkurunziza ndabashimiye cyane rwose ku kanya matwe kugira ngo mugandire nyaryo ijwi rya Amerika kuri ibibazo nkora mu mutima nk'uko mubivuze akizeho gatezwa ku makari
kuko ni kibazo gihambaye cyane ngo kizotuma intara ya Afrika nayo nyene iva hasi igatera imbere. Mwakoze gukanya mwahaye radio ijwi rya Amerika.
Ndi narashimiye cyane ahubwo ko namwampaye mu buryo uko tuganira ku buryo n'abandi banyagihugu muri izo ntara babumviriza bashobora nabo kumva ibibazo nk'ibi tukagira icyo tubashikiyeko.
Mwakoze cyane, turashimiye kandi n'abashinzwe ntahe babiri bagize uruhare mu kiganiro baduteye akamu batelefoni bagashikiriza ibibazo byabo n'ibyiyumviro byabo ika n'amakenga. Aho uyu ni Diomede Misigaro ari mu ntara ya Tennessee, akaba na hamwe na Jone Ndayizeye nabo nyene bakoze cyane rwose. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sanga cy'umunsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.0.
Na uko badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio ijwi rya Amerika yabaye ikiganiro cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye ikiganiro cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye ikiganiro cyacu. Tangi jambo muhanya jihugu yo yabayi kisubizo chachu. Yara tangi jambo zavarundi turi gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo bacabangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byari hanze n'ibiri imbere nanyeka ko radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika chachu radio ya America yo yabaye isubizo chachu
ya ni kemeri dishabaruni babo ya me ya please